You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kazi mwese mutwumviza kuri radio SBS mu Kirundi. Kuva ku itariki zibiri gushika itariki cenda gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'indwi yahariwe kwiga koga. Umwe mu bantu bane bicwa no gutwagwa mu mazi muri Australia. Kenshi muri abo bane harimo umuntu aba yavukiye hanze. Ico cegeranyo kikaba kije mu gihe amashuri ashika ku majanane yigisha koga mu gihugu cose, ariko aritegurira kwigisha koga abana mu ndwi kubuntu. Ivyo rero bikaba bizofasha cane kugabanya impfu zivuye ku gutwagwa, kandi vyongere vyigisha abantu baje kuba muri Australia bava mu bindi bihugu koga. Kuba twumviriza kuri SBS mu Kirundi, murashobora kuba rero muziko ico kibazo c'abana batwagwa gikomeye cane muri community y'abarundi baba muri Australia. Mu ntara ya Adelaide mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hakaba hari umuyabaga afite imyaka cumi n'itanu yibiye. Imbere yaho naho hakaba hari abana babiri batwawe mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Kenshi ugasanga bariko bogera mu mikuba ikomeye irimwe n'umuyaga, ivyo rero bigatuma batemenyereye koga baca batwagwa. Umuntu atabimenyereye rero kandi atazi uburyo ushobora koga, biroroshe gutwagwa kuko ntawe bihuriye no kogera mu kiyaga Tanganyika canke mu nzuzi zito zito. Gurpreet Singh Bula ni umunyeshuri aba mu ntara ya Queensland ahitwa Surfers Paradise. Aho hantu rero hakaba hamenyerewe kubera hari ibiyaga byinshi n'ingenzi nyinshi zikunda kuhatemberera. Kuri Noel iheze yarabuze umugenzi wiwe Ravneet Singh Jill yatwawe ku kiyaga ahitwa Tweed Beach. Kuva yitavye Imana, Bula avuga ko ubuzima bwahindutse. Ukuntu yagiye ku munsi mwiza birababaje. Yari ku kiyaga kuryoherwa, twese twari mu munezero, ariko buno nyine ibintu bicaye birahinduka. Birababaje cyane. Ubuzima burabishe atari hari. Ntidushobora kwibaza ko tutari kumwe. Ravneet Singh Jill yari karakina ku musenyi aho yatwagwa n'umukuba munini mu mazi. Iyo nkuru akaba ari imwe muri nyinshi z'abanyeshuri bakomoka mu bindi bihugu batwagwa muri Australia. Tukabibutsa ko ibiharuro by'abatwagwa mu gihugu cyose byerekana ko umuntu umwe muri bane batwagwa muri Australia mu myaka cumi heze baba bavukiye mu bindi bihugu. Abanyeshuri bakaba bakarigwa cane kuko bari mu mugwi wa kane mu batwagwa, bakurikiwe n'iyindi migwi y'abaje kuba ino nk'impunzi, ababaye mu gihugu munsi y'imyaka itanu, hamwe n'ingenzi. Mutini nk'ibihe bihugu rero usanga abo bantu bakomokamwo. Muri abo harimwo ababa bavukiye mu Bushinwa, muri New Zealand, muri Britain, muri Korea y'Epfo n'Ubuhindi. Stacey Pigeon, umushakashatsi akora muri Royal Life Saving Australia, avuga ko kutamenya koga hamwe no kunywa inzoga biri mu bituma abanyeshuri bava hanze batwagwa cyane. Hari igice kimwe kuri bine by'abanyeshuri batwawe twasanze bafise inzoga mu mubiri wabo, hamwe n'ibice 60% ku ijana barengeje igipimo cy'inzoga ku buryo batotwara umuduga. Abanyeshuri baranywa cyane iyo bari impande y'amazi. Royal Life Saving Australia irategura amaprogramu yo kwigisha koga n'ingene bifata impande y'amazi, cyane cyane ku bantu badakomoka muri Australia. Blair Morton wo muri Life Saving Victoria avuga ko kenshi abantu baba batamenyereye amazi ari mu mikuba, cyo kimwe n'abantu bavukiye ino. Ibintu bijanye n'inguvu z'amazi, kumenya ko amazi afise inguvu kandi ahinduka ku mwanya ku mwanya, kumenya kureremba mu mazi n'ingene impuzu zishobora gutera ingorane mu kureremba. Ibintu nk'ibi abantu basanzwe baba muri Australia bashobora kwibaza ko ari bito, ariko ni byo usanga abantu bakiri bashasha batazi. John Rayleigh ni umunyeshuri akomoka mu gihugu cya Singapore, akaba yiga ibijyanye no kubaka kuri kaminuza ya RMIT muri Melbourne. Akaba kandi yigisha no koga muri Life Saving Victoria. Lee avuga ko kubona ingene abantu basamara bari impande y'amazi byamutumye ashaka kwigisha koga kugira ngo afashe mu gihe habaye ingorane.
And because when I first came here,
kubera igihe naza kuba ngaha twaragiye n'abagenzi banje muri Mornington gutembera dushaka koga no kuza turasimba tuvuye hejuru hanyuma nshasanga dushaka koga no kuza turasimba tuvuye hejuru hanyuma nshasanga benshi mu banyeshuri bava hanze bari ngaho ntibari bazi ngene bifata na cyane cyane bava hejuru kubibuye binini binini basimbira hasi baguma biyemera ko bazi koga cyane kandi bakaza baranasunikana n'abandi bagenzi babo mu mazi zi nibaza ko byari bishobora kugira ingaruka mbi
rock faces and things like that which I kind of find it dangerous.
Royal Life Saving Australia irikorana na Australian Water Safety Council kugira bagabanye igiharuro cy'abatwagwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Hari icyizere kuko basanze hari ibice 26% byagabanutse mu biharuro by'abantu batwagwa canke bahakwa gutwagwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri. Ni ukuvuga abantu barenga 100 nibo bafashijwe buri mwaka. Uko imyaka igenda niko ibintu biza birahinduka n'ingorane zishasha ziza ziribonekeza. Kuva mu mwaka w'2022 abantu barongerekanye ku bice 28%, hanyuma n'abanyeshuri baza kwiga bava hanze barongerekana inshuro zibiri. Stacey Pigeon akora muri Royal Life Saving Australia avuga ko naho ingorane zitabura hari akarusho mu bijyanye no gufasha abana bakiri bato. Akarusho gakomeye tubona ni akabana guhera ku busa gushika ku myaka 14. Mu cegeranyo c'abatwagwa mu gihugu cose turavyerekana kuko abatwagwa baragabanutse ku bice 41% kuva mu mwaka wa 2004 gushika aho turi ubu. Mu kumenyekanisha no gukwiragiza ubutumwa buhimiriza abantu kumenya koga, amashuri arenga 800 yigisha koga mu gihugu cyose azo kwigisha koga ku buntu ku bana bari munsi y'imyaka 5. Aho rero akaba ari mu ndwi yahariwe kwiga koga izotangura itariki 2 gushika itariki 9 Gitugutu. Andrew Kidd arongoye Pool Wrecks akaba ari muri bamwe bari muri iyo programu bazokwigisha koga abana, avuga ko bizokwigisha byinshi bijanye n'amazi abana bakiri bato. Iyi programu izofasha uwari we wese afise umwana ari munsi y'imyaka 5 kuja ahantu hose hari pool, hanyuma bakamwigisha koga ku buntu. Iyo akaba ari intango mu gufasha. Nizere yuko abariko baratwumviriza kuri Radio SPS basanzwe bafite abana bato bari munsi y'imyaka 5 ni n'igihe cy'ikiruhuko, basabwe rero kuzokwegera ahantu hari hose hari swimming pool yegereye aho baba kuko guhera itariki 2 gushika itariki 9 Gitugutu abantu bazoba bari kuriwe kwigisha abana ku buntu kuko abana bamenyereye koga bakiri bato bizogabanya izo ngorane zikunda gushika ugasanga baratwawe. Nkabashimiye mwebwe mwese mwari kumwe natwumviriza muri kino kiganiro. Ijwi akaba yari Mihayika Yeye.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.